Radio Ijwi ry'Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga Mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo vya politike. Mu ntumbero yo kubandanya twiga ibyo kugwa kugira igihugu cy'u Burundi cyogorore mu bijanye na politiki, umutekano, ubutunzi n'ibindi, tubandanya kuganira n'abafise uruhara muri izo nzego z'ubuzima bw'igihugu. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turaganira n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD François Nyamoya ku bibazo vyega umugambwe wabo. Aho ni mu gihe mu ndwi iheze ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bwandikiye Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi buyisaba gusambura uwo mugambwe ku kuba abanywanyi bawo barateguye imigumuko no kuba no kubiba urwanko mu gihugu. Iyo ngingo muyivuga ku iki? Kaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe mwese muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko twabwiye mu kanya. Muri kumwe na Oriane Tangishaka tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga Mwumva buri munsi. Mu ntumbero rero kubandanya twiga ibyo kugwa kugira Burundi bwogorore mu bijanye na politiki, umutekano, ubutunzi n'ibindi, turabandanya kuganira n'abafise uruhara mu nzego z'ubuzima bw'igihugu. Mu kwezi guheze umugambwe MSD, Mouvement pour la Solidarité et Démocratie, wasohoye imigambi bavuga ko ariyo ikenewe kugira Uburundi bwogorore. Yamara mu ndwi iheze ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu bwandikiye Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi buyisaba gusambura uwo mugambwe wagirizwa kuba abanywanyi bawo barateguye imigumuko no kuba babiba urwanko mu gihugu. Twatumiye rero umunyamabanga mukuru umugambwe MSD François Nyamoya ku bibazo vyega uwo mugambwe. Iyo ngingo yashikirijwe n'iyo ngingo y'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu muyivuga ku iki? Ariko mbere yuko tuja mu kiganiro nyirizina, reka tubanze twumvirize inkuru mugenzi wa Celoje buri kaneza yaduteguriye mu ndwi iheze kuvyerekeye ingingo y'ugufuta y'ugusambura uwo mugambwe.
Uwo mushikiranganje asigura ko abanywanyi b'uwo mugambwe batahengeshanije kwerekana ingendo y'ubugizi bwa nabi no kubiba urwanko. Muri iryo kete umushikiranganje barandagiye yarungikiye Sentare Ntahinyuzwa kuri uyu wa mbere itariki ya 21 z'ukwezi k'umunani, yemeje ko imishamirano hagati y'abanywanyi ba MSD barongowe n'umukuru wabo Alexis Nduhije ku itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu mwaka w'ihumbi 2014 bakoze ibyaha bikomeye agereranya n'ubukoko barbari mu Gifaransa. Umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ashimangira ku ico gihe abanywanyi ba MSD banyuruje abapolisi barabakubagura, bambura impuzu, bongera barabakomeretsa bakoresheje ibintu biturika bitezwa amaboko. Uwo mushikiranganje yemeza ko icyo gihe ku cicaro gikuru c'uwo mugambwe hari hakoraniye abagumutsi batari bake bari batumye umutekano uhungabana ku mugwa mukuru Bujumbura. Pascal Bandagi yamenyesha kandi Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi ko umugambwe MSD wahonyanze ingingo ya 35 igenga imigambwe yonayikabibuza imigambwe gushinga imigwi yitwaje ibigwanisho canke ikora nk'igisirikare. Umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu yagiriza kandi MSD kuba barahonyanze amategeko n'ingingo bigenga gutunga ibigwanisho bicira umuriro n'inkonono hamwe n'ibwirizwa rigenga imyerekano mu bibanza bihuriramo abantu benshi ico kimwe n'irigenga itunganywa ry'amanama. Icyiyongeyeko uwo mugambwe wagerizwa ko kuva wemererwa gukora mu mwaka w'ihumbi 2009 utigeze werekana ingene ukoresha amafaranga n'uburyo bwawo nk'uko itegeko rigenga imigambwe ribisaba. Kuitariki ya kano kwezi kwa kano yumu waka, mshiga nganjui nwale wakati mugihugu yali yafashingingo, yogu wakari kumugamge MSD mkilingo cha meza tanda tu. Umukuru wa mugamge Alexis Nduhije alimwanye politike wa hunzigihugu, ubutunga anegu Burundi, ugamu sohoye umutahi muza makungu, umuagiriza guhunga wanyumuteka na wigihugu, gushingi migwi, yabagwanyi, no gushaka kutemba gazinzego. Umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu amenyesha ko ibi byagirije bihagije kugira ngo asabe sentare ntahinyuzwa gusambura umugambwe MSD nk'uko amategeko y'igihugu abitegekanya mu ntango z'ukwezi kw'indwi mu mwaka. Ubushikiranganje bw'intwari hagati bwari bwafashe ingingo kandi yo guhagarika ibyagateganyo yindi migambwe indwi ariyo Peite Vert Intwari, CDP na Debu Sonovi Rusangi n'abahuza. Iyo migambwe yagirizwa kwimaze igihe kinini idakora kandi ko haheze imyaka itatu yose iterekana amaraporo y'ibikorwa byayo cyangwa ingushyira habona ukuntu ikoresha ubutunzi bwayo hamwe n'abanywanyi bagize inzego nyobozi nk'uko amategeko abisaba. Icyo gihe ubwo bushikiranganje nyene bwari bwahagaritse by'agateganyo ishyirahamwe Association Radio Publique Africaine ryavyaye radio yigenga RPA yimuzaturiwe mu kwezi kwa gatanu inyuma yigeragezwa gihirikwa ry'ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka 2015. Iryo shyirahamwe ryagirizwa kuba ryakoze ibikorwa bibangamira umutekano w'igihugu no gutera uruhagarara. Mu barishinze harimo Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane mugenzi wacu Eloge Urikaneza yaduteguriye inkuru mu ndwi iheze. Nkuko twababwiye twatumiye umushingantahe François Nyamoya, umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD, twakira umutumire mu kiganiro. Umushingantahe Nyamoya, ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Ndabaramukije nanje kandi ndabashimiye kuri buno butumire.
Tutarinze kurandira rero ingingo yatangajwe mu ndwi iheze yo gufuta umugambwe MSD, mwayakiriye mute inyishu yanyu niyi?
Twebwe bijya kete ntitwibaza ko ryavuye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati. Twibaza ko ari kete ryandikiwe ahandi hantu mugabo gitirigwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati. Ni nacyo gituma n'abamenyesha makuru baraturondeye batubaza icyo twoba tubyibaza ko bose twabishyuye tubabwira yuko ku bwacu iryo kete atari iry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, kwa aricyo gituma tutagira icyo turivuze ko hanyuma mbere baratubwira baratubaza bati ni kuki mwe mwibaza yuko atari iryo. Turavuga tuti ikete ritagira itariki ryandikiwe ko nubwo ko iryo kete ataryo. Hanyuma mbere ari n'abamenyesha makuru batubwiye ko bagiye kubaza mu bushikiranganje, turababwira tuti ni mwaronka ikete ririko itariki muragaruka mutubaza. Nije gituma rero gushika n'uno munsi kuri twebwe iryo kete ndiri baho si iry'umushikiranganje ribwizwa ko ryandikiwe ahandi.
None iryo kete ryo bari ryo ko kuva ari gisohoka leta itarabishuza yuko atari ryo, dufatiye ku byagirizo byashikirijwe mu biva mu bushikiranganje amategeko agenga imigambwe niyaba koko bavuga yuko mwayarenze ko baravugamwo yuko nk'uko mumenyesha makuru wacu bivuze yuko mutigeze mutanga amaraporo yerekeye uko mukoresha uburyo nibindi. Icyo nticoba iri cagirizo gikuye kugira basambure umugambwe wanyu byo bari byo ko mutigeze mutanga amaraporo.
Ndabisubire ndabyishura ibyo muri ko murambaza mugasubire nshimangire yuko iryo kete ku bwacu si iry'umushikiranganje yandikiwe ahandi hantu mugabo gitirirwa umushikiranganje mugabo ntacyo. Reka nishure mvuga icyo niyumvira mu byanditse muri urwo rwandiko. Kuri amakosa batwabwiriza yose n'amakosa ya kera. Urumva iryo kete nta nubwo ryerekana riti umugambwe MSD abanywanyi bayo yavuga ngo babandanije bigenza nabi babibiwa urwango n'ibindi, ntiberekane bati byabereye aha byakozwe uku bigenjeje uku. Kandi akavuga iryo kete rikavuga ngo rifatiye ku raporo yakozwe. Iyo raporo nayo ntibanayerekane. Hanyuma ikindi nacyo ni uko bakaca bashimangira bati mbere ni kimenyamenya cy'ayo makosa. Bakaca bajya mu bintu
mu makosa yabaye mu 2014 niyaba yitwa makosa ayo nayo umugambo w'MSD n'abanywanyi barabihaniwe aho bashatse kuvuga ibyabaye tariki 8 ntwarane 2014 kuri permanence habaye imishamirano yatewe n'abapolisi imbere hanyuma rero mu nyuma bamwese murabizi yuko umugambwe waciye uhagarikwa amezi atari make urumva ko umugambwe wahanywe bitako abanywanyi b'umugambwe nabo nyene barahanwa bamwe barakatirwa umunyororo mbere n'ubu bagifunzwe ibyo rero tukaca twibaza no mu mategeko ibyo ntibibaho ntibibaho ko umuntu yahanywe basubira kumuhana ubugira kabiri kuri cya cyaha nyine yahaniwe ko atari cyaha asubiye ko atari kindi cyaha akoze cya kindi nyine yahanirwa bagasubira bakita umuhanira urumva bari ko baduhanira ibyabaye muri ntwara n'2014 hanyuma ikindi nacyo ku byerekeye ibyo by'amaraporo ngo tutatanze aho noneho niki n'ikintu zica cyerekana ko iryo keta atari iry'umushikiranganji kuko si ibyo umugambo w'MSD wamutanga amaraporo iminsi yose ntiwigeze usiba na rimwe ni ukuvuga no mu bushikiranganji mu bubiko bwabo bagiye kuraba bagusanga ayo maraporo yose ahari kandi n'ikindi umushikiranganji w'intwari hagati w'icyo gihe Edward Dondi w'Imana wenyine imbere y'abamenyeshamakuru yarashimiye ahejeje umugambwe uvuye mu gihano yarashimiye umugambwe MSD yuko ariwo mugambe wamutanga amaraporo ategekanywa n'amategeko kandi ashaka kwerekana yuko ari akarorero keza n'iyindi migambwe yofatirako muri make rero nibyo nicyo n'ikintu cyerekana yuko namushikiranganji ari kwandika ngo yemeze ntitanga amaraporo kandi ubushikiranganji bwe nyine bwaradushimiye kuko ari twebwe dutanga akarorero mu gutanga amaraporo
twaragerageje kuronka abo mu bushikiranganji ntibyakunda ariko n'ubu turacyari ko turagerageza kubara nko ku murongo kugira ngo bemeze cyangwa bahakane ibyerekeye irikete ariko uno munsi ni tariki 28 z'ukwezi kwa munani haciye imyaka 17 amasezerano y'Arusha abaye ku Burundi murantunga icyemezo cya ONU ku Burundi cyo mu 2015 kirabuza ko haja mu biganiro abo bita ko ari ntamba y'inzira y'amahoro cyane cyane bafashe ibigwanisho leta y'u Burundi iragiriza umukuru wanyu w'umugambwe wanyu Alexis Nduhije kuba ari mu bari mu bateguye imigumuko abari mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi leta zunze ubumwe za Amerika kandi ndabibukije nayo nyene yaravyemeje aho yamufatira ibihano mu kwezi kwa 12 kuwo mwaka nyene ico kibazo muzokirengera gute kubijanye n'ibiganiro bigamije kugarura amahoro mu gihugu c'Uburundi cyane kumvikanisha Abarundi
twabwo ntangorane na gatonya na nico ntangorane biduteye kuko ibyo batwagiriza ngo byo kugirisha imigumuko guhimiriza ingwano icyambere cyose si ibyo nibyo bama bifatisha bakavuga ngo abantu bose urabona ko n'ubu bagira uruvange abantu bose bavuga yuko bashatse guhirika ubutegetsi si twebwe twenyine hari n'abamarayika bavuga yuko bari muri ibyo guhirika ubutegetsi
ariko kubijyanye n'uko kuntu namakungu nayo nyene tuvuze nkuko natanze akaroreretse nzu umwe za Amerika ziravuga yuko umukuru umugambwe wanyu yagize uruhara mu bijanye n'ibitero cyangwa guhungabanya umutekano mu gihugu ibyo byagirizo byovyo nkuko nayo ndabibajije muzobirengera gute mu bijanye no kuja mu biganiro bihuza abarundi ko bavuga neza mu ngingo ya 22 na ingingo ya 22 48 yuko abagize uruhara mu bijanye no gufata ibigwanisho batazoja muri ibyo biganiro umugambo wanyu zoja mu biganiro Alexis Nduhije atarimo canke bizogenda gute
uzoja mu biganiro kandi na Alexis Nduhije azabikenewe kuko nibyo bya leta zunze ubumwe bwa Amerika kuri twebwe nico gituma bitigeze bidutera n'amakenga menshi kuko mu nyuma twarabonye igituma babigize kandi bazote baba ijya ngingo bazoyikura twe nibiduteye umutima uhagaze
iyo ngingo yabonye
ijya ngingo bavuze ngo Alexis Ndibije kuko urumva bari bahezeje kwagiriza abantu bo muri leta yuko bakora amaroregwa ajya rero muri kijya gihe leta zunze ubumwe za Amerika zariko ziyagerageza nkuko n'ibindi bihugu byari biriko birabigerageza kuraba yuko abantu bokwicarana kugira baganire ico gihe rero bashaka kwerekana yuko ataho bahengamiye ko batatiye leta bari bakeneye no kubera umuntu batavuga rumwe na leta bomera nkuko batatiye baramwagiriza ibintu mugabo nabo nyene ngira bandagirije batabyemera ku mutima kwari kugira gusa bahumurize leta kugira bayereke yuko atari batatira gusa batatira n'abandi nje gituma ntibiduteye ingorane no mu biganiro noneho ubu inzira y'iganiro uko bose babivuga bavuga ati abantu bose babwirizwa kwicarana bakaza ibyo byo kuvuga ngo abantu barashatse guhirika ubutegetsi cyangwa ibi n'ibi n'ibi mbega leta yoyo ko bayihamagara kandi iriko bariko barayigira ko n'amankete ku mabi atagira izina nayo nyine izoza mu biganiro ariko amabi ikora nagahumera mbuno
murakoze cyane kino ni kiganiro nkuko mubizi igihe ijambo abanywanye biradijwe rya Amerika reka dutangure ku murongo tubihe akanya nabo nyene duhere kuri Habimana Habimana uratwumva
ego cyane ndabumva gose
mwiriwe neza
mwiriwe namahoro
ego ikibazo cyangwa icyumviro
icyumviro nagire ntange nagomba kubaza uwo mutumire ego bavuze yuko umugambwe NSC n'ibyo warafuswe ariko rero leta yawufuse iwagiza yuko ngo wa warateje imigumuko ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndetse ngo n'abanywanyi bawo yuko ngo baba barakoresheje ibigwanyisho ariko rero mu iki gihe rero hakaba hari ikintu rero benshi nko mu banywanyi ba NSC bariko baribatswa kuri ibijyanye n'ibiganiro mu gihe leta ivuga yuko ngo abo baba barateje imigumuko cyangwa abafashe ibigwanisho ngo batazoja mu ibyo biganiro kandi dusanzwe tubona yuko abanywanyi b'umugambwe NSD bafungiwe mu bushe butandukanye bwa hano mu gisagara n'abatafashwe benshi bakibandanya gutotezwa mbega uwo mukuru yegereye umugambwe NSD yebwira iki abanywanyi biwe cihumure bozokwitega n'iyi minsi muri kino gihe abari mu ibohero atacyizere bafise cyo kuvova mu bwo busho mu gihe bakibandanya kwagirizwa amazi atandukanye yuko ngo boba bagandaguye abantu muri iki gisagara cya Bujumbura mbega babona by'ukuri bazote babaganira na leta kugira ngo amahoro aboneke n'iki gihugu kugira nabo babandanya gufatwa baronke icyizere yotanga ku Barundi cyo kihe ko mu gihe tubona we hagati na leta atacyuka kiza gihaba mbega nta kuntu bogerageza bakaraba ubute bwose bogerageza bagataka n'amatungo kugira ngo abafashemwe kugira bayaje bahuze kugira abari mu busho barabe yuko botezurirwa ngo basohoke mu gihe abo bari hejuru mu gihe bobandanya kudadika abari mu busho bobo ntibazotegurirwa ngo baje ku mirimo yabo kuko mu bafashwe harimo abanyeshuri habari n'abagire bahetse kandi mu gihe kandi namwe musanzwe muzi yuko hari n'abandi bari nyuma y'igihugu basanzwe barahunze mbega icyizere bozogira cyo kugira bazogaruke mu gihugu cyabo cyabibarutse cyuba igiye ubwo ntimubona yuko mushyize imbere ibiganiro yuko ari cyo kintu cya mbere cyozogarukana umutekano mu gihugu cyacu
murakoze
icyumviro nari ifise cyari icyo
murakoze cyane Habimana reka tubandanye twakire na Emmanuel uratwumva
ego ndabumva ego nacyo n'icyumviro nashaka gushyikiriza gatoya ego ariko aravugira NSD n'umwavoka kandi ari tumwemera cyane ariko muri Amerika Barundi twari tuzi ko bavuka ari abantu badahengamira ngaha cyangwa hariya bavuga ukuri kuba bakubona ko kuba kuri kose ariko urage amaze kwinjira muri NSD yarataye icyizere cyane rwose kubera yuko NSD yaramenye ari umugambwe wegamye cyane umugambwe uri agresive cyane rwose mbere byari na Tyson ari nacyo gituma mbere umuntu yavuga ati iyo ngingo naho utarafutwa uwo mushikiranganje wa justice y'u Burundi yasabye ko ubutungane bworaba ikaja mu ngiro kufata kwa yari ya rachizi chane mwere kwa hala buga si uurondi uskayegi kwa hala na kamuna kiara fati nyingura jiju MSD ya kunda kujira hanyu marero mbani kia angaji na chwa mahabu angaru kaa ni wazati mwene kore chata kwa yari ya itagis yarari kwe awari wafori jihe babano bagumuka cyane babasore bagumuka cyane bagafata abapolisi bakabagira imbohe bakabagirira nabi byaravuze cyane bajya bari bafungwa ariko mu mpera z'umwaka umenga nka bose barafunguwe barasubira mu miryango yabo ariko urabona ko ibyari byakurikiye byari birebire nari nibaza ko ahubwo Francois Nyamoya asanzwe ari n'umunyamategeko niwe yarakwiye nyine kugarabwira abo banywanyi biwe ukuntu bategereza kwitwara habaye amakosa akabwira amakosa bagakosora kubera nta kugendera ku makosa kandi nta gupfukapfuka MSD yaritwaye nabi cyane rwose n'ibindi byinshi umuntu ashobora kuvuga Francois Nyamoya yarabizi nibaza kutari no kuhava afata inzira yo guhunga arazi icyo yahunze ko cyari cyo isonye nta muntu w'umugabo w'umunyamategeko yize amategeko w'umuavoka akayeza gufata inzira ngo ahunge yari guhagarara urubanza rugacibwa ari ibihano akabyinjira nk'umugabo murabona
yahavuye
aka aromoka
urakoze cyane urakoze Emmanuel reka duha akaryo n'abandi banywanyi ariko mbere yaho reka duhe umutumiye ijambo mushinga ndahe Nyamoya ku bibazo vya Emmanuel na Habimana tuka ku ijambo
ego Emmanuel ngira yari yabajije cyane iwe yibaje ngo umugambwe warawufuse mbwa ni barawufuta nokumubwira ko basabye ko bawufuta mbwa uracariyo ikindi yashimikiye ko cyane ni ku bintu byerekeye icizere twotanga yuko ibiganiro bishobora kuzoba
Habimana
urumva icizere twebwe icizere two abanyagihugu nuko koko intwaro ya Nkurunziza abantu bose turetse abarundi n'abandi bose bariteze kuyihagurukira kugira bayishire ku nzira byanse bikunda icyo ni icizere ndabahaye mugabo jewe sinshobora kubaha icizere cyo kubabwira ngo ibiganiro bizokunda bizonyaruka kuko ibyo biganiro biva kuri leta ni ibyanka abandi bose bari ngaho bavuga bati twebwe turiteze yuko ibiganiro tubizamo n'ubu nyene nibaduhamagare tugende tugenda turiruka muri ibyo biganiro leta nitabishaka urumva je sinshobora guha icizere abantu ngo ibiganiro bizoba neza ejo kandi byose biva kuri leta mugace icizere ndabahaye nuko amakungu ararambiwe bikwiye n'ubundi zabaje muhagurukira icyo ni icyizere ndabahaye
ariko kuri icyo kibazo nyine
cyane mu nkundire yavuze ibyo abantu bafunzwe nibyo twebwe mbere no muri kwa papuro rw'inzira twatanga mu bintu byerekeye icuka cyiza cyo tuma ibiganiro bishoboka n'ibintu bya mbere tuzosa twicarira nibyerekeye abo bantu bose bafunzwe dusaba yuko bafungurwa hariho Emmanuel mbere yavuze ngo bamwe ngo bose ngo barafunguwe mugabo ngira ntafite amakuru wakwiye hariho abafunzwe kuri bijya nyine bya itariki 8 Ntwarane bagifunzwe yarayenza amakungu we bafunguye bose mbwa ntiyabafunguye bose hari abagifunzwe
tugarutse ku kibazo cha Habimana cerekeye ibiganiro nkuko abibaza niba mufize icyizero leta y'u Burundi bandanya kuvuga ko itazokwicarana n'abafashe intwaro abagize imigumuko abafashe ibigwanisho ikibazo cyo kuba mufise imigwi canke umugwi w'abagwanyi kivugwa cyane ku mugambwe wanyu mukivuga ko iki muri aka kanya hari umuhari mufise canke mukorana nawe
wumva twarabisiguye bikwiye kandi n'ubu ndeka ndabisubire twaravuze ko atamuhari dufise na muhari dukorana ibyo twarabivuze kenshi n'ubu ndabisubiremo ikindi cya kabiri ntushobora kuvuga ngo wafashe umuheto ukaza nitwe twenyine twasohoye urupapuro kungene ibiganiro byogenda nta wundi yonyereka yaba leta yaba mbere n'abandi turi kumwe nta muntu n'umwe arasohora urupapuro rutomoye nk'urwacu ruvuga tuti ngiri ibiganiro ukwene byogenda byofata inzira nini twigenjeje ku nuku ibiganiro byogenda umugambo w'MSD wonyine niwo watanze urwo rupapuro none umuntu yatanze inzira y'ukumena ibiganiro byogenda waza kumwagiriza ngo afise umuheto ni kitwazo cha leta umuntu wese babwira ati icara iyo atavuze ngo yatwaye umuheto bavuga ngo yarahirise ubutegetsi ntibe buri cyo bitwaza kandi noneho rero uwa makunga babwira ati genda mwicare muganire atana kimwe musabye na leta bayibwiye ati nagira icyo musaba nkuko abatavuga rumwe natwe ngo niko batubwira ati genda mwicare muganire atacyo musabye natwe twaravuze tuti sawa tuzoza atacyo dusabye leta niguma yitoraguza ivuga ngo ya ngo nituza mu biganire atabaye iki niki niki niki
eh ariko nukuvuga yuko ingingo nukuvuga ko ingingo ya ONU yafashwe mu 2015 itagikurikizwa
ingingo
ya 42-48 ivuga yuko abagize uruhara mu migumo ko canka bafashe intwaro batashobora batazoba bari muri ivyo biganiro
ibyo ni leta igume ibigaruka ko jewe iconzi nuko ufashe ingingo z'ubu apana izo za kera ufate ingingo izo zishira hamwe muza ku ngu ONU izanyuma zose zivuga ziti mwese genda muganire kandi atawusigaye inyuma hariyo nabavuga mbere hari nabavuga bambere bati nabafashe umuheto nabafashe inzira y'umuheto babwirizwa kuza mu biganiro kandi ibyo bivugwa n'abantu bo mu makungu nibwo rero yuko izo ngingo nizaba zarabayeho zarataye igihe mbwawo kandi sinibaza nuko zanabayeho uko nyine hari ibintu byinshi bashiramo bakavuga mugabo n'ibyo byonyine ntibyari bikwiye ico gihe kandi ico gihe mu 2015 muvyibuke burya abantu benshi amakungu yaragibise icizere yuko leta izoteba ikajijuka ikemera nico gituma hari ibintu byinshi bakora borohereza leta bibaza ngo ni leta yiyumvira ibone neza igihugu igatebika byemera mugabo urumva imyaka ibiri irahise gusika abantu bose bihebuye nibyo basaba muri ico gihe nta nibyo bagisaba
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi duha karyo nsengiyumva uratwumva
mwiriwe neza
duzi ijwi nsengiyumva kibazo cyangwa icyumviro
yego ndabanje kukuramutsa bimwe by'umwihariko
murakoze cyane
ebona cyane mbatwe uwa mutama kuri ico kibazo nyene kijanye n'ibiganiro bariteguye kwitaba ibiganiro kumva birimo gusubira gutangura kubera uwo mutumire ndamwize ahora yishyura ku kibazo adaciye haruhande hariho ikibazo kikuma kigaruka kijanye n'uko baba bakoresha amajyamba adahumuriza aricyo gituma baba bituma atabyizera kwicarana nabo mu biganiro abona nk'umuntu afite yuko yosenyura ubutegetsi hama natoshyira mu ngiro urumva yuko kumwe ngo birateya amakenga aremera yuko nabo nyine baba hariho imvugo zitari nziza bakoresha murakoze ku mwanya mu mpaye ku ijwi cya mere
murakoze sengiyumva tubandanye twakire nyandwi uratwumva
rego ndabumva
nduga ku ijambo
nanze ikibazo nari fise ni ku bijyanye n'uwo muntu aserukira umugambo MSD ama ikibazo avuga yuko umugambo wiwe ukirikira akora ntiruboneka ku rubuga rwa politiki abandi baragendera abanywanyi babo mugani bobo ntibaboneka ama bagaca bajya ku maradiyo bakaza ku nyamakuru bitandukanye bakaca bavuga imvugo zidahumuriza leta yo gucyoza inzego zatowe zasizweho n'abanyagihugu leta bigaragara neza yuko bafite imigambi mibi ku gihugu cyabo cyabibarutse yego murakoze ku mijambo
murakoze cyane nyandwi mushinga nawe nyamoya abanywanyi babiri baragarutse ku mvugo bavuga z'umugambwe MST zitubaka zidashimishije kuri icyo nyene hariho kandi n'amasanamu ya video kuri za YouTube n'ahandi umukuru w'umugambwe asa n'ukoresha amajambo akomakomeye kenshi yerekeye ukugwanya ubutegetsi mu nzira izo arizo zose ubutegetsi bw'ibujumbura ibyo mubivuga ku iki ku majambo avugwa na MST
amajambo avugwa kandi na n'uwe mushinga nawe nsengiyumva yavuze yarahejeje no kunshimira yuko ngo mvuga ntaciye hirya no hino twebwe MSD amajambo tuvuga turanka kuvuga amajambo yo kwiyerebeka cyangwa yo kubeje tuvuga ibintu uko biri mugabo ntituba tuvuga abantu bari uhuta kuca batwagiriza rimwe rimwe iyo tubavuze ibintu uko biri mbere niyo tuvuze naje ndamaze kubivuga kenshi je namavugane iyo leta niyanka ibiganiro abantu bizoteba ahantu abantu bibarengere bafata izindi nzira n'iz'umuheto zirimwo mugabo nicyo tuvuze ngo fata umuheto mugabo tuvuga tuti inyifato ya leta izotuma ibintu bimera ukunukunu niba iyo mvugo rero iteye ubwoba leta cyangwa abantu bayita ngo ni imvugo mbi twebwe nituyite imvugo mbi ndabisubiremo ntushobora kuvuga ugatanga inzira y'uko ngene ibiganiro yogenda neza ntubifatira kuri urupapuro rw'inzira rwacu leta yovuga tuti iti rujya urupapuro rw'inzira rwa MSD turagwemeye nibaze turuharire nane ubumva umuheto wose uya kuvuga urondera iki leta igihe ivuze iti ibyo MS divuga kandi nibyo mwaje kubabaza ubwo nyine sengiyumva na nyandwi barabaza leta ati mbega nene ko MSD yabaye urupapuro rw'inzira ubwo nibiganiro byogenda neza ibyo bindi mubagiriza ni ngo muravyihoza mukagendera kuri go rupapuro babereze kandi uko urupapuro n'amakungu ariko aravuga yemeza yuko bati iyi ni inzira y'ukuri ikindi nacyo kuri iyo nzira imvugo jewe bavuga yuko ari imvugo y'umugambi wa MS bate barawe mu minsi izo ubu no mu makungu hariho amaleta mu makungu atanguye kuvuga ati uko bigenda kose n'ibyabandanye uko n'inguvu zirakoreshwa hari abantu bariko barahimiriza ibihugu jamuri ya sebati nimugire na kumwe kwa mwako abandi bakora muri Gambia none uva ari twebwe ahubwo mudosanga aho nsengi uva na nyandi kwazo mu minsi za dosanga ari abantu bavuga imvugo itera ubwoba kurusha iyo bavuga ko MSD itera ubwoba kandi atari navyo
kubijanye no ku nizo mvugo canke inyifato ya MSD bashobora kuba itabashimishije ikiringo cha gatatu carabaye caravuzwe cyane 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 mu bijyanye nuko umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza atarakwiye kwitoza mu matora yo mu 2015 mu bisanzwe umugambwe MSD abarongotsi bawo bafise ikibazo ahanini nande ni n'umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza canke n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi muri iki gihe
MSD ntangorane na kibazo ifite n'umugambwe CNDD mugabo irafite ingorane na Nkurunziza kuko Nkurunziza yihaye ubutegetsi ku nguvu kuva mu 2015 nayo umugambwe CNDD-FDD n'umugambwe wemewe n'amategeko y'u Burundi twebwe imigambwe yose yemewe n'amategeko y'u Burundi turayemera kabuki twowanga twebwe na kibazo dufite ni n'uyu mugambwe CNDD-FDD mbere n'ejo nibacaka nibazane uwundi muntu baze tuganire twe tuvuga tuti ingorane ni Nkurunziza ikibazo ni Nkurunziza
none mu bijanye n'amatora yo mu 2020 tugiriye ko aho hoho hoho muzoyitaba kumbure ko ibiganiro bisa n'ibiko biradindira matora murayiteguriye muzoyitegura muyajemwe mu 2020
erega mu rupapuro rw'inzira rwa MSD twebwe twavuze tuti ikibazo nyamukuru n'ikibazo cy'amatora nuko mu Burundi abantu badashobora kwitorera uko bashaka kandi ibyo navyo bikaba bifatanye na Nkurunziza ko Nkurunziza ni wabuza niwe yabesha abarundi ababuza kwitorera nico gituma twebwe tuvuga tuti twicare twumvikane ukwiye dutunganya amatora meza kandi amatora Nkurunziza ataruhara na rumwe na leta yiwe ataruhara na rumwe babifisemo mu kuyategura no kumuyatunganya nibyo tuvuga ariko twokwicara kugira tubiganire hari ikiringo cy'amatora yurera ari mirongo imbere y'2020 inyuma yaho imbere yaho ibyo nibyo byova mu biganiro niho baca bavuga n'ikiringo ayo matora yobera ikibazo ni icyo nyene n'ayo matora ya Nkurunziza wenyine yikoreye ntanumwe yemera ntanuzoya cyamo namakunga erega nibyo ariko aravuga namakunga nibyo ariko aravuga avuga ati amatora atunganijwe neza na matora adatunganijwe na Nkurunziza
murakeka ko mu miri imyaka itatu ishobora kuzorangira Perezida Petero Nkurunziza atari ku butegetsi atari karayategura
niyigirira ibyo ashaka twebwe twe turazi yuko bitazokunda imipango yiwe yose nibizokunda
reka tubandanye ku murongo twakire abandi banywanye Claude Claude uratwumva
ndabumva
kibazo cyangwa icyumviro
kwe cyacyumviro ubwo ndashaka nakumaza ikibazo akareka ntangure cyumviro ndashaka jewe ndabye sindi mukuru cyane mugaho ngiye ndabye mvugo NS yagikoresha simvugo ihumuriza gose
Waduma urutoki ga Claude kugira ngo kuko bagenzawe bari bigeze kubivuga waduma urutoki kuzima mu mvugo zito bazagushimishije chanke zivugwa no mugambwe udashima bavuga guki bavuga iki kitagushimisha
cyakarawero katasimisha naho yapfaye gushimikira ku kinyo ka gatatu ariko ndibuka imbere y'amatora ya 2010 niga ahantu muri rise sinduhije yarahagendeye kuba amajambo yahabwiye bose ntiyabashimishije kuko harimo amajambo yo kugumura akabwira abapolisi n'abasirikare ngo bahembwe amahera adakwiye ngo ni guhaguruka akabwira abarwanyi ya leta ni ukuvuga ari ibyiyumviro ashyikiriza si ukuvuga ngo babitanguye ubuhubwo nibaza ko ariyo ideoloji yawe
imvugo zo kugumura
ikintu nosaba ni uko waguma wakoresha imvugo zihumuriza kuko leta nawe uco wiyumva nk'umugabo ari gitwara ikipi jambo kuko n'impapuro dukeneye kugira ukore nk'inama cyangwa ubwiwe n'ibindi bintu mugo ntibake bagumbura abantu rero icyo ikintu mbona abantu bakoresha bene iyo mvugo kandi siyo ngingo bayifatiye kuyihugara irakwiye n'ahatoba NS naho baba abandi bakayihugara n'akare imigambo umuntu mbere yabaye ikirenga biba byiza bagabanije bakagira imigambo itanu kuko n'abo bazungu baduhaye amategeko ku minsi iwabo ingusanyo imigambo itarenga ibiri bayigabanije ikaba mikeya ubwo ubwanjye nosaba leta ko yigabanya kuko imigambo myinshi iteye akajagari mu gihugu
mu minsi yahera hariho imigambo nk'uko bivuze mu minsi yahera hariho imigambwe bagiye barafuta kuri izo mvo nyene bavuga yuko idakora mu gihugu ariko urakoze ku kibazo n'icyumviro cyawe tubandanye twakire na twakire Fabien uratwumva
ndabumva mwaramutse ya
mwaramutse neza
ego ndamutiza François yohoye
arabumva
ego najyanda mubaze mbere amutumire nk'ubuvyo shika ugasanga ubwo rwandiko intwara hagati mu gihugu mugasanga nigo hamwe baba bafite icyo cyimbiro cyo gufutsa umugambwe wanyu niteguye gukora iki cyanke umuriza gute abarwanyi banyu narya mubona ubumwe batasaritse bamwe bari hanze y'igihugu abandi bari mu gihugu mubahumuriza gute mu kubaremesha kindi kibazo cyanke intererano nuko navuga ko politiki y'u Burundi heka yuko yabishingiye ku bintu byo gukumira hamwe n'abandi alo
ego turakumva bandanya
ego avuga yuko niyo yaba leta y'u Burundi ndetse nk'isa no muri Afurika ikibazo umwanya muremure bawushyira mu bya politiki aho kuwushyira mu bikorwa ndasaba rero leta y'u Burundi hamwe n'iyo migambwe ivuga bikavuga rumwe yuko umuti atari gukumirana atari gutotezanya ko bw' ikibazo kivutse bakabanza kureba icyatumye icyo kibazo kivuka kuko niba bamwe batera ibyo bita imivumo kandi ngo ni imyiyerekano gikuru no kubanza kureba icyatumye iyo myiyerekano iba ubona bafite imigumuko arangira akaba iyo migumuko icyatumye abo bandi batera iyo migumuko intererano yanjye yariyo
murakoze cyane tugaruke ku mutumire duhe akaryo umushinga na henyamoya ishiri ibibazo bya Claude na Fabien Claude aravuga hanini agarutse ku kibazo cy'imvugo zo kugumura yagiriza umugambwe MSD cyo kibazo kibandanye kugaruka Fabien nawe avuga ati niba irikete ryasohotse ari ryo mwiteguriye kugira iki
kuri Claude ndabigaruke ko ibyo byerekeye imvugo ndabisubiremwo buje MSD niburira leta kandi niburira n'abashigikiye leta iba iburira akagohe iyi mvugo si yo kubatera ubwo iyo mvugo ni imvugo yo kubabwira ibintu uko biri kandi iyo bizoja bija mwibuke yuko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bwari bwafashe ingingo yo kurungika inteko mu Burundi kandi bakavuga bati tuzirungika ariko dusabye uruhusha leta irabyanga hazogira igihe hazi inteko badasabye uruhusha u Burundi iyo turiko turababwira rero ibintu be nibi tubabwira tuti hagarika nimureke nimubifate nk'iterabwoba bifate nk'uko turiko turababwira abantu bazoza bavuga iyindi mvugo iruti itwego turiko turakoresha urumva rero de sinzi ukungene no bisigura ukundi kandi ndabigaruke ko ndabisubiremo nishobora kutwagiriza ibyo bariko baratwagiriza turiko ari twebwe turiko turavuga uti ukumwe ibintu byogenda neza kugira abantu bicarane bayage twe turi mu nzira yo kuyaga yo kuganira kugira dutore umuti nicyo gituma niki kibazo cya Fabien cyadacisha ibyo byo gufuta twe turahumuriza abanywanyi wacu turabona ko ari iyo nzira ega niyo nzira bafise kuva kera byarabananiye gusa kubikora kuva kera mugabo intumbero baracari muri yo kandi niwo mugambi bafise mugabo ibyo byose bwo dufuta nacyo bivuze rega ega gufuta umuntu umufuta ku rupapuro utamufuse mu mitima y'abantu nacyo ubukoze ikindi nacyo yego ibintu byose bizoherera mu biganiro mu biganiro abantu bose bazoza kwicara imigambwe basenyaguye bagira za nyakuri bazoyisubiza umutamana iyo bazoba bafuse bazoyigarukana guhikanwa mu matora meza azoba yatunganijwe adatunganijwe na nkuru nziza nicyo gituma abantu borema
kuri cyo nyine mubuze
atunganijwe neza nkuru nziza atari wariko yatunganya imigambwe yose izoza muri ayo matora nizo yarafuzwe njye bituma dutera ingorane
kuri cyo nyine muravuze ikintu gihambaye cerekeye yuko amakungu ashobora gufata ingingo ku Burundi itabusabye uruhusha kumbure mu minsi iri imbere leta y'u Burundi akenshi ivuga ko kimwe mu bibazo nyavyo by'abatavuga rumwe na leta nuko kuvyukuri bavuga ko mufise agatima ko kudashaka kuja mu nzira ya demokrasi ariyo y'amatora twibukije abatwumva mu 2010 urunani ya DC kibiri murimwo ntimwitavye amatora mu 2015 umukuru umugambwe wanyu Alexis Nduhije mu biganiro yagiye aratanga icyo gihe yavuga ko leta ya nkuru nziza mutazojana nayo mu matora leta rero ivuga ko mwamye mushaka leta y'amagaburanyama leta mfata kibanza nibindi
mufasoni itangishaka dufate dutere imbere dufate dutere imbere ule MSD tuvuge basi ibyo bya kera icambere cyose suko twebwe twane twanka ko amatora atateguwe neza amatora yagiye mu busuma no mu 2010 hari mu busuma ndio bituma tutabandanije twase guherekeza ubusuma mugabo twibagira ibyo reka tujye turabe na kazoza umugambwe MSD warashize ku mugaragaro urupapuro rw'inzira kugira dushikire ku matora meza leta niyibagira ibyo bindi dawe ifatire kuri iyi kandi twese dufatire kuri iyi twicare rero tubinonoso
yego
kubera iki leta igumiza nakera ngo nakera oya uno munsi rero MSD yaguhaye urupapuro rw'inzira vuga icyo bivuze ko kuri urwo rupapuro rw'inzira wa MSD
murakoze cyane
icyo kibazo
twakire Maxime uratwumva
ko ndabumva
duzijwi kibazo cyangwa icyumviro
ego murakoze nagira mbanze gushimira umusomire na nshimira meradiyo ya Amerika mutanga ijambo ku bantu bose
murakoze gushima
bo nagira mere intege umusomire ndamubwira ati ahubwo ukuri n'ubuntu nk'uko byamwe baranga bimwe bibaranga aho bari bose uko tubiraze uraje mu Burundi n'ijambo nka yose baragerageje kuyicamo za nyakuri ariko bibageze ko umugambi kugira uyu munsi niwubona jibabyara bateye kuwa mazi kugira ucamo nyakuri nacyo gituma n'abayobozi batangaza bose ko bashaka kuwufuta niyo ntumbero yabo bihaye nk'uko bagiye bagira za SNL zandi babona abo bitwa ngo nibo babisa imigambi n'abavugizi b'iwabo mu majambo make uko birazi nk'amatora yagiye ategurwa amatora amaze gutegurwa mu 2013 nk'akorera SNL yaronse amafaranga yitwa ngo rwafite umugambi bariso busa n'ibice ubusa n'ibindi cyo gituma rero byatangaza nagira ahubwo nibarize umutumire ikintu bategekanye hamwe ibiganiro cyokunda kuko tubona ibyo bintu bose aguma bivanga ibiganiro nta biganiro biri kubera mu Burundi uko turaze bari bateganije mu mpera z'uku kwezi kw'indwi kwezi kw'indwi kwaraheze ona n'ukwezi kumwe nikora ibyo biganiro bikivugwa nko ku majambo gusa baba bafite iyihe intu objectif ya kutama ibyo biganiro bitokunda kugira ngo bashayure igihugu basiye ntumbero. Murakoze cyane.
Murakoze Maxime. Tubandanye twakire ingenda kuri yo ngenda kuri yo uratwumva ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego ndawumva. Mwiriwe.
Mwiriwe.
Ngo ndaramukije Nyamoya. Ego yewe Nyamoya namuheruka ari medre atarabya muri ibintu by'imigambwe ngo agiye kuba umuvugizi w'umugambwe wa MSD. Yo kuva hagiriye kuba umuvugizi wa MSD bonume nka Nyamoya yarahindutse cyane, ntabwo akiri umugabo w'ukuri twabona tubona mukuri kandi yari iteka MS yari irose kuba yari irose umuntu w'umunyamategeko ajye kubera umuvugizi urumva umugambi wo gutera imbere ntabwo baba bigenda kujya. Hanyuma icya mbere nagomba kumubaza yavuze yuko ngo ingingo zawo ni za article ya 42 na 48 ngo ni ingingo za kera, mbega ingingo irategeye? Icyo ni ikibazo cya mbere namubajije. Hanyuma nimbi tatigihe bega ubona leta kubivuga yuko itoganira n'aba n'abashatse kwipemagaza n'aba kokeje imigumuko leta bona itari mukuri. Hari cya kabiri ndamubaza ati migumuko yabaye tariki 8 z'ukwa gatatu 2014 bega igihe bari kuri pemanase yabo nasionale yarimo cyane hari umwana wiwe yararimo uri bajya bafunzwe harimo umwana wiwe. Mbega hanyuma nagomba guhereza ko nagomba mvuge akantu yabaye nkuvuga ati ngo twebwe ngo n'ubu baduhamagaye ngo turiteguye ngo kuca tugenda mu biganiro. Njyewe ikintu navuga kuri icyo bariteguye nyine kubera bazi yuko batotumigwa, icyo gituma babiteguye. Hanyuma ikindi cya nyuma ntarandiriye yatubwiye yuko ngo biteguye ngo haba mu biganiro cyangwa byanga byakunda ngo leta yangu nziza bagomba kuyihagurukira Iveco. Nagomba namubaza ati mbega abanyagihugu abo bahunze bagirizwa ibintu badurukanyije mu gihugu n'abasigaye mu gihugu ni bande benshi? Hanyuma ati nibada nabi tuzobakira kubatoza. Murakoze.
Murakoze ngenda kuri yo umushinga nahe François Nyamoya. Ibibazo bya Maxime nangenda kuri yo. Maxime avuga cyane cyane yuko ibiganiro bigenda birandira mu kwindwi ntivyabaye mu 8 ntivyabaye gushika n'ubu atabiriko biraba nta kizero afise. Ngenda kuri yo nawe nyene asa nawe nyene nuko atabyizera kandi akavuga ko ingingo ya ONU ya 2048 igifise igihe ati yoba yataye igihe bigenze gute?
Mu byukuri abavuga bose ko batabona ibiganiro biko birabya kandi nibyo erega mbene ko ariko bimeze mugabo bose barabona yuko ibiganiro bidatera intambwe kubera leta mugabo bose gushikuna munsi ntiyaragera aho bihebura baracabandanya bavuga ati reka tugerageze tugondoze leta kandi abantu bose ubu n'amakungu nariko arayondera ngo kugondoza ngo batavuga mwe na leta bose bicariye leta bose kugerageza kugondoza leta mu ruhande rumwe rero abo yaba Maxime yaba ngenda kuri bariko baravuga yuko batabona iyo biriko biraja nibyo birumvikana kuko ni leta ituma bidatera intambwe. Nayo kubindi ngenda kuri yuko aravuga nyine ijyanye n'ibyo ingingo zawo ni kare nari navyishuye rega ibintu bigenda biratera imbere uko ni yari iri mu 2015 ni kwigendera we n'ibintu muri kijya gihe ntiyabona ko leta kumbure iri intambara ni gose mugabo uwo wose bashitsa wabona ko leta ariyo ntambanye hanyuma rero byo kandi nsubiremo ndiko ndabwira ndi kuriyo
ngenda kuriyo
ndi kuriye none ndi kuriye ko murundi yande amashugo akavuga ati uko yaranze kera noba nayo n'umuntu w'intungane we none niyo kwibaza ati none bigenda gute ku muntu w'intungane agenda mu rujya mugambwe ujya mugambwe nyine MSD niyo byibaza niyo byibaza ahubwo rero nayo nyine ndamuhanze n'abashikira abashikira bo muri leta ababwire n'ibindi ko ndababwira ibindi ko ndababwira muzoza mwumva abandi iyindi mvugo y'amakungu undi munsi itari imvugo yo kuza kubembereza atari imvugo yo gusaba leta ari imvugo yo gutegeka leta
ibyo muba mubizi bimutega mushinga nahe muba muvugana nabo murafise murazi imigambi yabo muri iki gihe
ego ibintu biraboneka sinoza mwito nito mugabe ibintu biraboneka nuko twese turabona ibintu iyo bice
ngenda kuri yongera avuga ati mu byukuri abanyagihugu benshi aho bahagaze bari mu gihugu biratandukanye n'abari hanze kandi abari hanze aribo bake kumbure yashatse kuvuga yuko bashigikiye ubutegetsi cyangwa bashigikiye ibiriko biraba mu gihugu kurusha aho bari hanze bo bavuga ukundi ibyo byo mu bivuga kwike
nkaho no kutabona neza ite nabwira ngenda kuri iyo nuko igihe cyose umwana wo mu Burundi naho yobari umwe budende yobari hanze y'igihugu kandi bakamwima uburenganzira bwo gutaha mu gihugu ciwe ni ngorane ndabisubiremwe naho yobari umwana umwe wo mu Burundi bimye uburenganzira bwo gutaha iwe ni ngorane umuntu rero yitwa kwa twari igihugu cyane ari mu barongoye igihugu niyo yoza ngo yiyumvire nk'uko kwa ndi kuriyo ngo bari hanze ngo nibo baki ndabisubiremo n'umwana umwe budende wo mu Burundi ari hanze adafite uburenganzira bwo gutaha mu bisanzwe umutegetsi mwiza niyo sinzira ngo aryame azi ko ari umwana w'i Burundi ari hanze y'igihugu
Akandi kabazo mbere ko mbandanya mu banywanyi bijwi rya Amerika ku murongo mu mpera z'iyindwi umuhari Forebu w'abagwanyi batavuga rumwe na leta y'u Burundi wasohoye itangazo ryashikirijwe na General Major Jeremy Ntiranyibagira aho bahinduye izina ry'uwo muhari bakanavuga imigambi yawo uwo muhari murawushigikiye imigambi yawo murayishigikiye
urumva jewe sinoja mu byo kuvugira abandi ndabona yuko Forebu ihari ni nkuko ashobora kuvuka iyindi hirya yeje na hirya yeje kandi nje ndategera ko hari abantu bihebura bakavuga bati nako turi bugire none ko byose byanse tugire gute jewe rero ndategera ko abantu bihebura bakavuga bati beka dufate iyindi nzira mugabo ndabigaruke ko twebwe aho duhagaze muri MS nuko ibintu byoterera umuti mu biganire kandi twaratanze intererano yacu n'uru rupapuro rw'inzira turahamagariye bose rero nibaze twicarire uru rupapuro rw'inzira leta nitubwire ikivuze kandi je wiconzi kandi tuzi muri MSD nuko abantu bo kwicarira uru rupapuro rw'inzira ejo hijeje nta migwi n'usubira kumva kubera iki abantu boja gufatira iki umuheto kandi hariho inzira irashe y'ibiganiro ituma dushika ku cyo twese twipfuza amahoro mu Burundi bigashoboka wewe ufatira iki umuheto kandi hariho inzira nziza twatanze ni urupapuro rw'inzira kandi ndibaza yuko byokunda leta ikaza tukigarura n'urupapuro ndazi neza ko iyo migwi yose nayo iza ikicara hamwe n'abandi
murakoze reka tukubandanye ku murongo rero twakire bagabo uratwumva kibazo cyangwa icyumviro
ndabumva murakoze jewe mbaje kuramutse mutumire nce ndamubaza n'akabazo kuko yakunze kuvuga ko amatora yaranzwe n'ubusuma basi gukurikira ubusuma Jewe nkaho merereye sinzi nawe araza kuduha ashaka kumwibariza aze kuduha ivyerekana neza ko yabaye mu busuma ariko nkaho merereye mu Kirundo ubusoni amatora yagenze neza cyane kandi nari mu tuzi tw'amatora ndaraba naho umugambo MSD wigeze uronka amajwi aboneka wasanga atana bahari wasanga ari umugambo wa mbere CNDD-FDD ugakurikirwa bigoranye gose na mizere y'abarundi ukabona ko harimwo ubudasa buboneka rero nagenda mubarire aduhe uturere tuboneka yaho ubwo busuma bwo bwarabaye intara n'ingene bwagenze ibindi bikwiye kandi gikurikira niki kijanye n'ibiganiro afata gute ibiganiro kuko hariho ibiganiro byabereye hagati mu gihugu harimo abarundi bari mu gihugu bari ko arubaka igihugu kandi bakunda igihugu ibiganiro byarabaye abigereranya gute nibi ashaka ko bizohuza abanyapolitike bakeya bahungiye mu bihugu bibanye harimo u Rwanda na Tanzania ugasanga n'abanyapolitike bakeya mugabo andi basigaye ku kivi i Burundi bakaba bari ko barubaka igihugu kandi ibiganiro bikaba byarabaye ikindi
ibyo bibazo birakwiye bagabo cyuko turaje ku musozo w'ikiganiro reka tuguhe ibyo bibazo bibiri birakwiye urakoze cyane reka duha kajyo umunywanyo wa nyuma cyuko turaje ku musozo w'ikiganiro nkuko twabivuze reka duha kajyo Leonard majambo make kibazo cyangwa icyumviro mwiriwe
abandi bo cyangwa ikiganiro naho MSD isa niya hagaritswe mbere bavuga yuko yaba yafuswe bobo ziteguye kutubwira iki nk'abanywanyi ba MSD murakoze
murakoze cyane mu majambo make mushinga nahe nyamwe tuko turaje ku musozo bagabo yashikirije ibibazo bibiri bisa nibisho gufata kanya ariko majambo make yavuze yuko kimwe mu byavuze ati umugambwe wanyu wibwe gute ko basa naho mutari mufise abanywanyi bakwiye kugira ngo umuvuge ko babivye ati umugambwe CNDD-FDD na mizere y'abarundi imigambi yari rimwe niyo yarifise amajwi menshi ati babivye hehe neza na neza na Leonard na bavuga ati mwiteguriye kubwira iki abanywanyi banyu muri iki gihe duga ku ijambo
murakoze ku byerekeye bagabo asa n'utatandukanya amatora ya 2010 n'amatora ya 2015 2015 MSD ntiwagiye mu matora kuko yari amatora atunganijwe nabi ntitwanagiyemo no kujamwe ayo mu 2010 nayo nyine barayibye ndamuhe akarorero kuko mwene bayibye kamwe gusa twebwe mu mugambwe MSD twari dufite urutonde mu matora yo mu makomine muri komine Kabarore mu Kayanza muri komine Kabarore sinzi ikintu bitwajije baratubuza urutonde rwacu bararukura ko mu bitoza ariko bariko baravuga amajwi y'amatora baraduhaye amajwi yuko twarose amajwi ikabarore wewe umva twarose amajwi ahantu tutitojeje bari badukuri ku rutonde ubwo tubusuma bugaragara ni kuvuga yuko abyarimwo ubusuma hanyuma kuri ibyo byerekeye ibiganiro havuga ati abantu bari hagati mu gihugu ni bya bindi nariko ndavuga kandi ndiko ndabwira bagabo n'abandi ntibabandanye baja gushigikira amakosa ya leta abantu bari hanze uko bangana kose ni ngorane ku gihugu ntushobora kuvuga uti abo hanze nabo niyumvira nigiri abo mu Burundi kandi kugira sindandi nuganira na mugenzawe uganira n'uwo mufisi ibyo mupfa narize kutakaza mu menshi no hagarikira ngaho kubyerekeye Leona nawe nyene ndamuhumuriza kandi mumurize n'abanywanyi naho bodufuta ejo tukaza mu biganiro bikemegwa bazoduhamagara nango hati bazoduhamagara leta ibishaka bazoduhamagara niho tuzobaturi
murakoze cyane guse kuba mwafashe kano kanya kugira ngo muganire natwe mushikirize ico muvuze kuri itangazo ryashikirijwe rivuga ko umugambwe wanyu ushobora kuzofutwa gusamburwa ndabashimiye mwese mwashikirije ibibazo n'ivyumviro ku bibazo vyega igihugu cy'u Burundi kugira ngo turabe ico kugwa kugira ngo igihugu cy'u Burundi cogorore mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka kuri uno munsi wa mbere ndabashimiye cyane mubandanye mwumviriza radio yanyu radio Ijwi ya Amerika.